kubera yuko twabigize din face officielle eh twarandikiye ni petition nk'abarundi bari mahama mu nkambi y'mahama twandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushasha iruka gutoka twatanze kopi muri leta y'u Rwanda minema twatanga kopi Geneve cyangwa ku email ya urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko abandi barundi bose yego turi mice myinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagira abandi n'abandi bavuga bati twotaha kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu nimwe rero twoguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turi mice myinshi abusa nk'abahunze bicanke biriya rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu nibaza yuko kubera yuko gukorekita amadoneri hariko 330 numwe hariho n'abandi baguma bazana amadoneri bifuza yuko bashikiriza yuko bifuza gutaha bifuza ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda na Isiraheli abantu twifuza gutaha tugataha uburenganzira bwacu nibaza yuko bibyendetaye turanashimira n'u Rwanda nyine rwadufashe neza rwaduhaye ibikwiye ariko yageze ko umuntu ashaka gutaha bari uburenganzira bwiwe ni muri iyo ntumbero twabuze dutire kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyapolitike bamwe bamwe usanga bavugira abarundi kubera inyungu zabo tabade bahageze ko natwe tuvazi tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma nga mu kurindira yuko babyiyumvamo umuguje umutekano wa mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute nibaza ko mu guhunga twahunze icyo nakwita krize politike yari mu gihugu ya manda ya gatatu hanyuma nibaza yuko byarabandanije haba soulevement populaire haba insurrection ariko nibaza yuko icyatumye n'umunsi turi ngaha gisa n'icyaheze kandi niyo tubajije bamwe mu biwacu twashyize mu gihugu batubwiye ati ibintu nituze n'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga discipline mu banyagihugu aicho gituma rero nta mpamvu nimwe n'umunsi tutotaha mu gihugu cyacu ariko ntibujije yuko hari bamwe babona yuko hakiri intambamyi baba baragumye ngaha mu kurindira yuko n'abanyine babona yuko batashye bozo kubahiriza oya je nibaza yuko nyakubahwa munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko abazokritika yuko arabadede babinyegeje ariko nibaza ko nabadede n'abanyene n'abarundi nibaza ko atamuntu numwe mubari ngaha yova ko azotaha uko abadede bavuye mu gihugu icyo ntigishoboka nibaza yuko abone abantu usanga batagira akaranga mutima ku Burundi abaSNDFDD n'abarundi bene wacu nibaza ko no bakeneye impinduka hayo ndere impinduka z'abantu bahunze gusa nibaza ko hariho ndera impinduka z'abarundi bose kandi kindi nacyo ariko na vice yatowe mu Burundi ntacyo bamwagiriza umuntu kwiyumva nuko ashaka gutaha no uburenganzira bwe kuba umudede cyangwa utaba ubundi ikiteze mu rutano kuba mu Burundi gusumba ibindi byose.